indirimbo z'ubucuri ntimbanki yakora ari abakozi bo kimba cha president Nizoze ariwe zasamirana ku kibuga cyitewe ingoma ku mugwa mukuru wa politiki Gitega habereye imihango nka yose y'ubusezeri rya nyuma president Pierre Nkunziza Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu yamusimbuye yahagije ubutwari bwiwe amugereranya na Ntare Rushatsi umwami wa mbere w'u Burundi hamwe n'izindi ntwari nka Rwiri rwa Gasore yagwaniye kwikubukira na Melchior Ndadaye yazanye demokarasi yavuze ko ahombye umukunzi akaba n'umuhanuzi w'ikirenga Ndayishimiye yumvikana mu ijwi afite agahinda kenshi akanagira ahagarika kuvuga amosozi akagenderanira mu maso yanagize ibyo atangaza n'ibyo asaba Abarundi
nk'uko wabiduhimirije tuzabugamburukira mu gusozera igikorwa watanguye twubake ikirimba hambavu y'ingoro dushyitse rya sezerano ry'igiseke gishyigikiye kandi gishyikiriye mu ntumbero yo gutera itekanya n'icyubahiro Petero Nkurunziza nk'uko nawe atahengetanije kuri duterera tugiye kurondera inyubakwa y'iteka tuzomwitirira kugira tugume tumwibuka turasabye umuntu wese azoca hasi yakiya kibanza aruhukiramo yaba ugenda n'amaguru cyangwa ugenda n'ibihinda guhagarara akazirikana iragi ryiza dukesanye n'icyubahiro Petero Nkurunziza
umupfasoni wa nyakwigendera nawe yashimiye cyane umuryango wa perezida Ndayishimiye na leta umunega wiwe yararongoye ukuntu babaye hafi mu isengesho ryiwe Denise Bucumi Nkurunziza yashimiye Imana ko nagize amahirwe yo gupfa uwiwe mu gihe atari bose bayabona
Abarundi bahora bamuyoboka bamushyigikira urabashoboza kuyoboka no gushyigikira Kamuragwa yasize kuko nawe nyine yashobozwa kuko afite aba kumufasha amaboko turagushimiye rero kuri uyu mugirwa wa nyuma n'ubuntu tugiriye kubona iki gikorwa gikoretse turabafishije ntibahamba natwe harabo twafishije ntitwahamba turagushimiye rero kuri iki gikorwa gikoretse
Mupfason Denise yabonetse ari ne cyane yanavuze ikindi kintu kimunezera n'impfuvya asize
ikindi cyatremesheje twaravuganye n'abana turavuga ngo nimureke dushime Imana kuko nyakwigendera agiye atahe mu umuryango ntiyigeze aduhemukira kandi ntiyahemukiye n'igihugu kuko yahemukira igihugu twari kuba hano ariko kandi tumaramaye ikindi nacyo yarangije atarushe cyane ikindi dushimira Imana kuko atapfuye urupfu twarabonye abakuru b'ibihugu bamwitangiye imbere bapfuye nabi bapfuye urupfu rw'agashinyaguro
ibihugu bya Tanzania Kenya Congo Brazzaville Guinea Equatorial hamwe na Zambia byarungitse intumwa z'umupfasoni wa perezida wa Zambia asanzwe ari umugenzi cyane wa Denise Nkurunziza umushikiranganji wa mbere wa Tanzania yavuze ku giti cy'abashyitsi Kassim Majaliwa yagize isezerano
moja kati ya kazi kubwa ambayo ameifanya na ameiacha ni pale ambapo alizungumza na rais Dr. John Pombe Magufuli mwenyekiti wa nchi za SADC aliomba
kimwe mu bikorwa yakoze kandi asize nicyo baganiriye na perezida John Pombe Magufuli ahagarariye umuryango wa SADC yasabye ko Burundi bumunywanyi turababaye paseze y'isi bitarakorwa ariko ndizeye nyakubahwa mukuru w'igihugu tuzobishyitsa twebwe Tanzania munsi y'uburongozi bwa Pombe Magufuli tuzogufasha kugira ngo Burundi bumunywanyi wa SADC kugira ngo dukomeze iragi icyo gikorwa yatanguje nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza yari atamiye cyane kubona Uburundi bwinjira muri SADC niko bwana Majaliwa yashikirije Perezida Nkurunziza atangaje kuba munani ku kwezi akaba yokwiza imyaka 56 mu kwezi kwa 12 uyu mwaka asize umukenyezi n'abana batandatu umuhungu we w'imfura Kelly Nkurunziza akaba ari muntu wazanga abo z'u Burundi afite ipeti rya Lieutenant n'uyu munsi akaba yabonetse mu mihango yo gupfa base yambaye impuzu za gisirikare eroje wita neza ibijya Amerika.